giraho uba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaye maradio kuyanyangwa abantu bumvinize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu kuva saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba nsango ni ryarindi ry'ikiganiro Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 18 Kigarama mwaka w'2019 Girahuba ubahwe kikaza kubaganira ku bijanye n'impunzi z'abarundi uko zibayeho aho zahungiye.
Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Uyu munsi rero tuzakubaganira ku bijanye n'urunani rw'urwaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ruhurikiyemo urwaruka ruri mu mashyirahamwe atandukanye aho ku munsi w'Imana ngo aramutse ruhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro usanzwe ari umwe mu minsi mikuru yahimbazwa mu gihugu cy'u Burundi. Ingoma n'ivyino z'ikirundi nizo zuguruye ivyo birori. Eric Lirazimba asanzwe arongoye ugo runani aratubwira uko rwatanguye n'icatumye bahimbaza uwo munsi mukuru w'umuganuro.
Synergie des jeunes burundais ni huriro ryo gwaruka rw'abarundi bari ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ririmo imigwi myinshi harimo ndangakaranga harimo n'indi migwi myinshi itandukanye. Ni igitigiri kigize iyo synergie des jeunes ni imigwi itanu ariyo mijebe Mouvement international de jeunesse burundaise akaba na Crebe Himbaza iyo ni mu migwi indangakaranga bavuze ingoma akaba na Crebe Intwari akaba ni intahesha akaba kandi na Kigali Students ni iyo migwi igize synergie de jeunes burundais ikiduhuza nuko turi abarundi. Hanyuma uyu munsi naho dufise umunsi udasanzwe no munsi novuga ko ari national kuko no musuzwi mu mateka y'u Burundi ni muri kahise ko Burundi ka kera twasanze ari kimwe mu bintu twatakaje dusanga twiye kwigaruka ko kuko twatakaje gikomeye byatumye tudasubira kuba Burundi nkuko bikwiriye ariko duhitamwo ko tukigaruka ko ni umunsi w'umuganuro. No munsi umwami yegeranya Burundi baturutse hijyano hino bakaza kugira ngo basangire ku byo bimbuye umwaka wabo uriko rarangira bariko bararaba ku mwaka wagenze hanyuma umwami akaganura hanyuma akamenya kandi nuko igihugu cyo gihagaze kuko abayobozi bacu hijyana hino baba baje hanyuma kandi bakavuga ibibazo byose bishobora kuba biri mu gihugu. Muri icyo gihe bahahuriye barasangira bakiginana bakumva ko ari Abarundi n'umwami nawe akumva ko ari kumwe ashigikiwe ari kumwe nabo. Hanyuma icyari gikomeye muri byo nuko baheza bakaba Abarundi bahuje umutima. Muri icyo gihe nta ndyane ntaki Abarundi bari Abarundi natwe nkugwaruka twasanze ari kintu twatakaje kandi kuva kera bituma umunsi hariho n'abataye igihugu bari hanze kubera batakaje umuco. Rezwe twifuza kugaruka ku muco ariwo waduhuza cyane ni kimo bikomeye biranga Burundi natwe twifuza ko kigaruka muri twebwe tukasubira kuba Barundi tugasangira ijambo tugasangira urukundo ubundi buzima tukabubamwo ariko tuzi ko turi Abarundi tugomba gufatanya.
Yemara naho biruko benshi mu mpunzi z'abarundi ngo ntibatahura neza umuganuro na cane cane abakiri bato ariko ngo ugo runani ruko rurabivugisha buke buke nkuko Eric abandanya abitubwira.
Mu bisanzwe ni ibintu byo kurondeza kuko abakiri bato ntibanabizi cyane ko harageze igihe birava no mu bivugwa hanyuma ariko abagize amahirwe yo kubyumva turabisangira kandi biriko biraza turavye aho bigeze turabona ko bariko bayavyumva ariko barabitahura kuko ikindi ugitakaje akagacha kugutera guhunga iyo wumvise ukigaruka ko biraryoha biraryoha bituma babitega amatwe kandi bariko barabitahura byumvikana ko umuganuro ari kintu bariko barumva kuko umuganuro ntibyasigura gusangira gusa ariko byasigura ibintu byinshi kutakaza byatumye dutakaza byinshi bituma haba ninjyane mu butandukane bwacu mu byo dutandukanya bindi byose ariko bitwibutse ko turabara
Ikiganiro gira huba wawe kirabandanya Alphonse Lugambarara yahoze ari umushikiranganje w'imico kama aratubwira uko kera umwami n'abanyagihugu bahimbaza uwo muganuro
uwo munsi w'umuganuro wari umunsi mukuru ukomeye cyane kuko umwami yarasangira n'abanyagihugu biwe umunsi umwe bose bakanezerwa n'umunsi mukuru wamara novuga iminsi 6 cyangwa 10 abantu banezerewe basangira bihaya umwami kandi umwami agahezagira imbuto agahezagira inka agahezagira imijyango murabona ko cyari ikintu gihambaye no kugereranya n'umunsi mukuru wa Pasika ku Bayahudi abasoma Bibiliya barazi kuko byagenda bitandukanye gatoyi na Pasika y'ubu y'abakatolika mugabo kera y'abayahudi yari kugira ngo uwatwara abayahudi muri icyo gihe abari bajejwe no vuga religion ya idini yabo basangira n'abayahudi bose yari umunsi mukuru ukomeye cyane ni Burundi rero ni umunsi mukuru uvuzwa uno munsi independence umunsi mukuru wa independence nawe ari Burundi hari uwo munsi mukuru ukomeye cyane wahuza abarundi bose abantu batazi Burundi bwa kera uvuga ko bwava ngaho muri Congo bugashikari ya muri Tanzania ibuha ibushubi ni bugufi ahose hari Burundi aho bose baragira uwo mugenzo w'umuganuro kugira berekane ko bemeye koko umwami kandi umwami nawo akurikira neza ibintu byabo agahezagira ibintu byabo amatungo yari inka nibiterwa ivyo rero yarabihezagira kugira berekane koko ko akurikirana koko umubereho mwiza w'abanyagihugu b'abarundi
Marie Louise Barichako asanzura umukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigemeye baharanira amahoro n'umutekano arashimije igikorwa cyakozwe n'ubwo gwaruka akavuga ko atoreka gushigikira ico cyose cyo tumugwaruka rukoranira hamwe kugira ngo bibukanya karanga k'abarundi
iyo gwaruka ruko ravuga yuko batigeze babona Burundi bw'amahoro jewe birambabaza ku mutima kandi nkagira nti ico cyose coshura kugira kugira ngo Burundi busubire kugira amahoro abana bacu babone amahoro mu Burundi babone igihugu cy'amatano ubuke nkuko byavugwa n'icyo gushigikira iyo rero urugwaruka ruko ruraja hamwe wegeranya bose kugira ngo twibukanye ko turi abarundi twibukanye akabaranga ku Burundi twibukane imico yaturanze kandi yaduhaye kuba twoshora kuja hamwe uko turi kose n'umugambi wo gushigikira cyane ni ikintu gikomeye gose kandi gikwiye yuko tubatera intege tukababa hafi tukabasaba kubandanya mbere badacika intege kuko birashoboka amahoro mu Burundi arashoboka ariko ashoboka twese tuyashatse ni ukuvuga rero yuko twese nk'abarundi aho turi hose harageze ko twiyumvira yuko by'ukuri abana bacu boshobora kuronka Burundi akaronka igihugu cyabo bakakibamwo bakakinezererwa bakacubaka bakagihiririrwamwo batarinze kuja kurondera ahandi ni umunsi mukuru rero je kubwanje uhambaye cyane kandi by'ukuri na twebwe uduha ingufu ukaduha kwizera ko bishoboka kuko bigiye mu gwaruka
kiri mu kiganiro kirahuba ubahwe na Bertrand Nteretse batazi ya Kayafri yaje avuye mu gihugu cha Canada aratubwira uko yumva uyu munsi w'umuganuro aha akagira ko asaba ko atamunzi yosubira kwigira ko ari munzi ariko ahubwo bavuge ko ari abarundi bari mu Rwanda kuko muri bo harimo abantu bakomeye bashobora guteza imbere igihugu
navuga yuko ari umugigwa waba kera mu gihe cy'abami hama uwo mugigwa akaba ari umugigwa abana bubu bavutse nko mu 2000 bashaka kuba batazi ibi rero bidufasha kubyibuka tugafasha kandi nabo bana bavutse ubuvuba babimenya babaza ibibazo bakavuga eh byari biryoshye canke tubona umenga byari ibintu biryoshye n'ingoma umwami nasabona yuko tudirewe cyane ko natura abarundi naho turi ngaha mu Rwanda urabona yuko ugwaruka gose gwakoranye imigu itandukanye yakoranye harabavuze ingoma haraho abatambyi bakaranga bavuye mahama hariho jewe naririmbye hariho agati k'Imana hariho abajene biga mu mashure twese twari ngaha twahuye kandi wabibonye ko ni ibintu biryoshye n'ubu nyuma ko baravyina bako baratamba biraryoshye cyane ko n'umuganuro no kuryoherwa umwakugira uhere ifuko duhura tugasangira tukerekana yuko turi urwaruka rukomeye ruhagaze kandi rutibagira iyo rwavuma hama ikintu nacyo nashaka kuvuga kijanye n'iryo zina uburefugee canke ubuhungiro canke impunzi zo mu Rwanda ndabyumvaye ko turi impunzi mugabo ntibikeneye yuko tuguma turabivuga umwanya wose twe turabarundi bari ngaha kubera ibibazo mugabo tuguma turabarundi kwiyumvira ngo uri impunzi icume ngo hari ibyo utokora icume ngo hari ibyo utoshobora mugabo hari abaganga hariho abigisha hariho abaririmbyi abaririmbyi birirwa bararimba mu bubare ngahanye abanyarwanda abarundi abakongomani bakaryoherwa hariho aba businessman hariho abatwara imiduga abashoferi ari abantu benshi hariho amatara menshi dufise ngahanye bishobora gukorera ko tugatera imbere tukareka kwita yuko turi abarefugee ahubwo tukita yuko turi aba champion tukita yuko turi abatsinze kuko se tubayeho mu mahoro ngaha tubayeho mu mahoro nta nkoyo iri kuyavuga nta muntu ariko araza kutudoderera ko mu nzu kandi akazi tukarondeye turakaronka ubunya bo mbona je mvuye Canada nasize badafite akazi ubu baragafise kandi najyoherwa iyo ndabatelefonye bakambwira yuko bari busy cya numva ndyohewe kuko baravuze icyo bariko barakora donc twiyumvire kuba barundi bari ngaha mu Rwanda kubera ibibazo mugabo singabirana Imana yabahaye tangure gukora nk'abarundi bari ngaha mu Rwanda nk'aba investisseurs twinvestisse mu biriko biraba hano mu Rwanda duteze iki gihugu imbere twibuka niyo twavuye
ngaha dusozere ikiganiro cacu kirahuba waho cyo kuri uyu munsi aho twari ko tubaganira ku byerekeye umunsi mukuru w'umuganiro watunganijwe n'ugwaruka rw'impunzi ruri mu gihugu cy'u Rwanda uko wakogwa n'igituma uwo munsi bawibutse bakawuhimbaza mu buhungiro Bela Gloria Kinora kawarije na kibashikirije Fadikanje na Innocent Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma naho butaha
Girahuba ubahwe
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvuno munsi rero ko buga ya maradio kuyanyangwa abantu bumvirize ko tige kwabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
Bahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe Komisiyo ya gatatu ku bisacu 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba